Bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi bakose amazu ku mutumba wa Kavumu wo muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko agafashanyo ngurane k'amafaranga baronswa katagishoboye kubabeshaho kubera izimba ry'ibifungurwa ku masoko hamwe n'uburaro
kwa muri kanzis nko binzi nyishye ariko aradoje ari nk'iyo bari nka 50 ubuze ko zaje nka kwijana
biraduhanganye irengarenga twaragura irengarenga za desa tukazifungura turi batanu mugabo ubonetse igihumbi ntizikwira
ibi bihe tubayemo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza ntibitworohera nk'uko tubizi neza mu ntango byari byoroshye umutware yari yorohewe ariko mu nyuma byagiye birahindagurika hagira yaho ubuzima bw'umutware buzimba
Abo banyeshuri bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura. Bamwe bavuga ko basahirizwa n'ibyo mu ndimiro barungikirwa n'ababyeyi babo, abandi bagakora akazi ko kurarira igihe cy'ijoro. Ernest Manirakoze ni umwe muri abo, ari mu mwaka wa kane avuga ko yatanguye kwiyungunganya ageze mu mwaka wa kabiri.
Tugishitse no nko mu wa mbere, kubera umuntu aba yifitiye duhera bayamanukanye, ubuzima ntibaburagorana. Mugabo kubera ushitse mu wa kabiri twevuse barayitebana. Bakayiduha haciye nk'amezi atatu umuntu yashonje yarushye kandi baduha kantite ntoyi y'amafaranga maze kuyibona ca ndiyungunganya cendaraho yuko nokora ako kazi k'ijoro kugira ndo nk'ukuntu mbaho ubu ibintu bigorana cyane cyane nibura ry'igitoro igihe yatuma umuntu bimugora kubaho kubera ko usanga ibyo kurya bakiba babiduhuza amabeyi
ubu buzima abanyeshuri babayemwo ubufite ingaruka mbi igihe bari mu ishuri gukurikirana ibyigwa Joseph Ndayisaba ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho
urashaka kubona mu ishuri umwana aje ukamwigisha isaha imwe ukaje ubona atanguye gusinzira kandi asinzira ari umwe none ibintu atatu ni bane ni batanu ufite abanyeshuri 20 na bangahe asinziriye bana ugakubita ku meza bakikangura mugabe basubira gusinzira kubera iki barara batari ibikwiye mu gitondo baza batanyoye icyayi abana n'ibi byerekeye by'amabisi bakaza n'amaguru bakamara isaha n'inusu mu nzira urumva ashite mu ishuri acagira ibibazo turabibona ibintu bigaragara
uyu muhinga mu bijanye n'inyigisho avuga kuko gusinzira kw'abanyeshuri igihe cy'ibyigwa bitanguye kuboneka inyuma yaho leta ishinze itegeko nimero 18 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2017 ritunganya gushasha ibijanye n'agafashanyo gahabwa abanyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi ico gihe ubushikiranganji bw'indero hamwe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta habwaciye busohora itegeko mu mwaka w'ibihumbi 2018 bivuga ko hagiye gutangwa agafashanyo ngurane k'amafaranga 60,000 kira kwezi ku munyeshuri agitangura kaminuza kugira ngo yimenye uburaro no gufungura ariko muri kino gihe Claver Nije imbere arongoye igisata cy'ubuyobozi bukuru bujejwe ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero avuga ko ku gafashanyo gaherutse kongerwa hagushika ku mafaranga 100,000 kubera ubuzima buzimbye
murumva ko hari akarusho siko byahora ibyo bihindutse muri uwo mwaka umusanzwe leta rero ikiragira kigoro kugira ngo abana bige bafunguye bige bafite umutima mu nda hama bashyire ubwenge kuko reka nkuko babivuga hakora mu nda muri kaminuza rero naho nyine byagenze gutyo barabadugirije ka gapreburse nibyo ntawuvuga ngo karakwiye kuko ubuzima burazimbye biraboneka mugabo leta irabiyumvira ko nico gituma iguma ifata ingingo zishoboka kugira ngo bashobore kwiga batekanye
nubwo kugafashanya ngurane kongerewe uyu munyeshuri wewe abona ko atacyahindutse akanasaba leta kugarukana uburaro
nubwo bavuga ngo barakongeye mu gihe ibintu navyo byagumye biduga bitigeze bikoroka ubuzima buguma buri hahandi nyene harapfa ko kantu gatoyi ariko umuntu ashyiriwe mwuko nyene kumbure mugabo turizera ko impinduka izohava abanyeshure bakaba mu bigo bya kaminuza bagaburirwa na leta bakaronka ibintu byose bishobora kubafasha mu byo baba bakeneye
umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta yoshiramo ingufu mu gukemura ikibazo cyo gufungura ku banyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi mu gukorana n'abikorera ibyabo
raba n'ukuntu wokubaka bagahama pasera abantu bakubaka uburiro abanyeshuri baje gufungura ku mahera make bimwe hafi y'amakampus ibyo rero ni ibibazo keshi na keshi ngira ngo tusamara ko ariko bituma abana batamenya bayagwari benshi twe tubigisha twase mu shuri twa
mutangazishira hamwe orikome gishinze kugwanya igiturire n'isesa gugwa ry'amatungo ya leta yandikiye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yarerekanye kubiciro by'ibyankenegwa byaduze ku masoko hafi igice cy'ibidandazwa by'ibyankenegwa habishika kuri 34 biri muri iryo tangazo ibiciro byigwijwe ko kabiri n'akarenga kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gushika mu kwezi kwa 11.